Abari nyina tandukanye umukiya cyimbo cimbukamwe igiterwa cipampa baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko uyu mwaka umwimbo wari muke cyane. Bavuga kandi ko ari kibazo kimaze imyaka myinshi ishishubiriza impamvu batanga zatandukanye. Ariko ubukene bw'umwavu no guhembwa amafaranga y'intica ntikize nizo mvonya mukuru zize imbere ya byose. Savera Nzikobanya nkano mukenyezi mwirimizi w'imyaka 60 kuva yaruka rimipampa muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi avuga ko ubukurima ico giterwa bisa no gutamaboko
ubu byarahindutse ntibikiri nka kera. Kera twararonka umuti dushoye n'umushoro wa mbere tugaca turonka icyo dusoromesha. Ubu rero urabona ko ta mwimbo uboneka n'isi yarashaje nta mwimbo wabonetse nirikeya.
Asabiki kwa chiki huku kijejwe kutezi mbele kitegwa chipama kuba chihuti la kulihabari mnyi no kubaronsa ifumbire ya kemeza kubu abenshi vadebo kiwe no kulirima.
Biba bako yo kuranya ne kugira ngo ituronse kare nacu nyene duce nyene tugira gati makeza ko kurirambukira kuririma. Hari benshi mbere banahe bati ni miti ntibadu cyere gituma twimbura nuko twafuherekwa n'indege. Abona rero ubu byarabuze nta mwimbu kiboneka mwo bitugarukaniranye none turanka amajambe.
Mediatrice Akizimana w'imyaka 38 akaba afite abana bane nawe nyene yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu murima wiwe w'ipampa yunga murya Savera.
Bivana n'umuti umuntu ashobora gupompa rimwe ukaza wumva ngo bahezeje pampa rero igasaribura gusa tukarikurikirana kubera duteramo ibigori n'ibiharage tukaronka icyo twoja kuko besi dufise hanyene dutera ipampa n'ahandi dufise dusaruteramo ibyo bigori tukaca turonka ibyo turya. Oya ntabwo ari cyo kimwe ubu nta pampa rikiboneka cyane nibaza ikibazo kinini y'inyako ari kubera imiti.
Claude Ndayisaba umurimyi w'imyaka 53 wabona ipampa nk'igiterwa cy'umuruho gusa.
Kitegwa chipamba tugitera kuva mu kwezi kwa 12 kasarura nkuru tugeze mu kwezi kwa 6 turiko turasarura akugurisha tuzogurisha eje mu kwezi ku 8 amahera cyaza mu kwezi ku 9 kandi agafaranga nako bakwiye kutwongera n'ukuri mu kwezi twagurishije amajana 8 n'umwaka batubiko tuzogurisha amajana 9 niburiburi cyari kuba n'igihumbi 200 basi nta karusho n'imvune.
Magarita Nzayimana umubyeyi w'abana ndwi nawe nyene niko abibona. Uwo murimyikazi w'imyaka 48 yifuza ko agahembo k'abarimyi kaboneka n'imiburiburi mu kwezi k'umunani hagati.
Icyo gituma rero bakeneye kuraba kandi nta gafaranga bakaduhereze nacu kare bakagira ni mu kwezi basi byate bye ni mu kwezi k'umunani no mu 20 bakaraba ko nubwo kubitanga kuko nacu dufisha urwaruka twigisha turonderera amakaye.
Naicho giterwa njabu kamazi gisa nuko leta itakigishiramo inguvu nyinshi abakirima nka Jeremie Hakizimana w'imyaka 58 bavuga ko kibafitiye akamaro kanini.
Zere na ba munje ibyatsi akona nayo mapamari mu kabende hepfo ku Rusizi ndonko mabati 20 inkwe mu ipamba bana gusakarakaje ndonga kandi ndakuramo ntama hano bo nizo zitunje umujyango.
Na Estera Minani w'imyaka 52 nico kimwe uwo mubyeyi w'abana ndwi avuga ko ubuzima afise abukeshe ico giterwa.
Hagi chipama chizi nuzi ya ikitewa chipama ni chiza chana. Chara mpale ya honjama, chira mpereza inungwa, ngabuli raba na nuvu, chira mpereza ikitenge chukwa ambara. Nukuliji ikitewa chipama ni chiza.
Umuyobozi mukuru wa Kojeko, ikiko chikihugu kijerwe kutezi mbele ikitewa chipama afisi zindi mvo, yemeza zatu mnye haba umwimbo muke, Gustave Majambe.
Kwa twiteze kurimira ku mahegitari angana 3,500 n'amajanatanu tukitega yuko twari kuronka umwimbu ungana amatoni 1,800 ariko rero kubera ingorane zimwe zimwe zagiye zishika aha twovuga nk'umwuzurira wabaye aho dufite imirima uburyo buke haba kuri Kojeko cyangwa ku barimyi bwatumye bidakunda yuko haboneka ifumbire byatumye tudashobora gushika neza ku mahangiro.
Mu biganiro yahamenyesha makuru kuri uyu wa mbere Majambere aramutwa Kojeko yavuze ko hari impinduka nyinshi zigiye kuza mu gisata cipampa harimo koroheza abanyamitahe
kugira ivyigwa bijyanye no kuvomera imirima. Ibi bizoheza bidufashe guhangana n'ihindagurika ry'ibihe cyama byadutwaye umwimbu kira mwaka. Ama tuzobandanya ivyo kurondera cyangwa korohereza abashobora kuzana imitahe gisata cipampa kugira hashobore kuboneka uburyo bwo kuzamura iki gisata cipampa. Tuzobandanya kandi guhuza amashyirahamwe amakoperative y'abarimyi b'ipampa kuyahuza n'amabanki kugira bashobore kuronka ingurane itavuna.
Mu Burundi giterwa njabuka amazi cipampa cyatanguye kurimwa mu 1920 cimbuka mu kiyaga cimbo honyene mu myaka mike yakurikiye kimaze gutangura kurimwa cinjiza amahera menshi y'agaciro mbere kikaba cyaza ubwa kabiri nyuma y'ikawa ariko kuva hadutse intambara 93 inyuma y'icwa rya president Melchior Ndadaye ico giterwa cagiye gisa n'icibagiranwa bukebuke mu gihe umwimbo nk'urugero mu 1983 ipampa wangana n'amatoni 8000 n'ibiro 813 ubu yabarimye binanase haboneka amatoni ya 330 nkuko bitangazwa n'ikigoko Jerko mu vyigwa cyashize habona kuri uyu wa mbere eroje urika neza juri ya Amerika.